Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni zacu timu zi turi kumwe. Uyu munsi ni kwa Mungu itariki 8 y'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederica Undikije. Mundwi iheze urwaruka rwa Burundi rugera ku majana ya 50 ruvuye mu ntara zitandukanye z'igihugu watumiwe mu ihuriro kaminuza ryamaze iminsi ibiri ribera mu gisagara cha Gitega. Ihuriro ryari rifite intumbero yo kurwigisha imigambi yo kwiteza imbere hamwe no gukunda igihugu nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe urwaruka n'ino. Ihuriro ni ihuriro rigize gatatu kuva umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza natangaje mu mwaka wa 2016 ku ikoraniro nk'iryo ry'urwaruka rizohora ritunganywa kira mwaka. Iryo koraniro kaminuza ryuguruwe icese na Perezida Pierre Nkurunziza. Mu kiganiro cyacu muri sanga cyo munsi twatumye bamwe mu rwaruka bagize uruhara mu ryo koraniro kugira ngo baducire ku mayange y'ubumenyi mu kwiteza imbere no mu gukunda igihugu rwahakuye. Mu kanya tuba turi kumwe na Vianney Ndikuriho turacyamurondera telefone yiwe ntiraboneka aramaze kuboneka. Akaba rero Vianney Ndikuriho ari muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Mwiriwe neza Ndikuriho Vianney?
Ngiriwe neza murakomeye?
Yego murakomeye namwe?
Yego namahoro namahoro.
Igome turi kumwe kandi na Jadot Akimana ari mu ntara ya Kayanza. Mwiriwe neza Jadot Akimana? Mwakome namwe?
Yego
twashimye. Yego twatumye kandi na Eric Segimana arongo ikoranyo ry'urwaruka rwo mu ntara ya Afrika AJAP Africaine, nawe nyene yigeze kugira uruhara mu ikoranyo kaminuza ry'urwaruka ryabaye mbere. Mwiriwe neza Eric Segimana?
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Yego turakomeye. Namwe yo murakomeye?
Yego turaho. Reka dutangurire rero kuri mwebwe mugeme mu mfaso ni Jadot Akimana, mutubwire akarusho mwakuye muri iryo koraniro.
Akarusho twakuye muri iryo koraniro,
urashaka kuvuga cyane, igira telefone uvuge cyane.
Akarusho nakuye muri iryo koraniro aho batwigishije gukunda igihugu cyane, batwigisha karanda k'igihugu bizaranze Burundi n'ibyo bari mwiza.
Hari ikintu mwahakuye mutari muzi imbere yuko muja muri iryo koraniro?
Imbere ikintu nahakuye imbere yuko naja mu ikoraniro, hari ni baratwigishije ukuntu basokuru barwaniye igihugu, ibyo nasa nkaho nari narashoboye kuronka mu bikuru. Kandi ngerageje kuraba urabona hari ukuntu abasoda b'Uburundi n'abasoda baragwana cyane, ahantu bagiye bagiye kugarukana amahoro n'abasoda bemerwa cyane.
Egume mwoba mufise umugambi wo gusangira inyigisho mwakuye n'undi gwaruka mwaserukiye mu ntara Kayanza? Jadot, muratwumva? Numva telefone ya Jadot itangwa kugira ibibazo, ariko nkuko twabivuze turi kumwe n'abandi, turi kumwe na Ndikuriho Vianney. Ndikuriho, mu bandanirize ko twari tugeze ugaruka rw'u Burundi rwose ntibashoboye kuja muri iryo koraniro, mwaserukiye ugaruka mu ntara muri mwo, murafite umugambi gusangira ibyo mwahakuye n'undi gwaruka?
Yego cyane, turayifise imigambi, turayifise nkuko twagiye duserukira abandi muri iryo koraniro. Twarakuye ibintu bitari bike, twari inyigisho zo gukunda igihugu, baratubwira kahise ku Burundi ubwo ni basokuru barwanira igihugu, ariko ntaraje muri iryo koraniro ahanini ntabwo narinze. Rero turafise umugambi yuko tuzokoranya abandi ba Burundi gwaruka rwo muri komine mu ntara, kugira ngo dusangire icyo kiganiro natwe twashoboye kuroswa na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu.
Ku byerekeye imigambi yo kwiteza imbere, ikintu mwahakuye gihambaye n'ikimwe tubwira?
Yego twararonkeye inyigisho zo kwiteza imbere, kuko hari abahinga bari batumiye baratwigisha kugene twoshinga ibyerekeye amakoperative kugira ngo dushobore gukorera hamwe n'abandi, hanyuma dushobore kwiteza imbere.
Ewe mwishu ya nahe Eric Nsengimana mwalagize uruhara mwikone ujaba imbere eka mwusenu uruhara uhamba ichana kubose kukua mkenshi na kenshi mkoranya ugaruka gomu yuku itandu kanyezo mwuri Afrika ikinu mwotubigila jihamba ichana kubose mwikoru kwa njizo mwikora nilo ugaruka morundi ni hivi
mwakotu chane ikinu jihamba ya kumaze kubona mikoranira nkayo umukuru w'igihugu akoresha nk'umaze kuyajamwo ikintu cya mbere nuko ugwaruka bamenyana ruvuye mu mihingo itandukanye y'u Burundi hanyuma baraha akanya ugwaruka rumaze kugira icyo rukora cyangwa ufite icyo nakwita amatara bakagira bagashikiriza ibyumviro byabo bakabyerekana bigatuma biha ingufu urundi gwaruka guyumvira ko atashoboye guyumvira atashiko atacogoshika ko atacogokora bigatuma bibahe icizere ko nabo nyene batoshika abandi bageze hanyuma akandi kamaro nabonye kandi muri bino bikorwa umukuru w'igihugu atunganya nuko ari inyigisho no mvuga extraordinaire zigeze zibaho ubuntu atubwira histoire y'igihugu cyacu c'u Burundi tukamenya ibyaranze igihugu c'u Burundi ama akatubwira n'icyo dukwiye gukora nk'ugwaruka kw'abandi bagize isho bakora aho bashikanye Burundi akadutera intege ku bariko barakora hanyuma tukiga tukamenya kubera ko barigisha hari bari abigisha batandukanye hari inyigisho zitandukanye z'ubiteza imbere na cyane cyane ibijyanye no kwihangira imirimo kugira ngo dushobore gushika ku iterambere rirama ibyo nabyo twagiye tubona birafasha cyane ugwaruka no kubatera intege hanyuma kandi ugwaruka rurasubizwamo intege kubona umukuru w'igihugu ubwiwe ari wahaguruka akigisha akavugana n'ugwaruka izo nabyo biratwereka ko dufite umwizero mu byo twa turiko turakora ko hari ababibona kandi ko badushigikiye nk'ugwaruka tutariko turatera dusubira inyuma tukizera ko iyo tuba turiko turaja haba ari heza
iryo koraniro nk'uko byatangajwe rizohora riba rimwe mu mwaka no kubera iki bihambaye ku ikoraniro nk'iryo riba rimwe mu mwaka
ego nibaza ko bivana na agenda y'umukuru w'igihugu murazi ko abafise akazi kenshi atowa umukonferansi urabona ko ari igikorwa gishobora gutwara iminsi itatu indwi yose umuntu ari ruguru ari kumwe n'ugwaruka nicyo gituma nibaza ko bashoboye kugira rimwe mu mwaka hanyuma kandi rimwe mu mwaka no kugira ngo ababa bagize bagiye muri iryo koraniro babe bamaze kugira icyo bashikako kugira hagize abamaze kugira icyo bashikako baze bashobore kwereka abandi akamaro bakuye muri iryo koraniro rero nibaza ko birakwiye kuko hakorana urwaruka rurenga amajana ane muri iryo koraniro harimwo n'abari mu buzi bwa leta no mu bikorera twabo ugasanga birafashije cyane urwaruka kandi batora biciye ku makomine ugasanga komine zose zaserukiwe z'u Burundi nibaza ko hazogera igihe twisanga dufite umugabane munini w'urwaruka uzi kahise k'u Burundi ushobora kugira icyo ushikirije no kugira icyo rukoze kugira ngo u Burundi bwogorore
ndabona Jadot Akimana yagarutse ku murongo nariko ndakubaza mufaso ni Jadot Akimana nariko ndababaza umugambi mufise kugira ngo musangire n'undi gwaruka rwo mu Kayanza eka ubumenyi mwakuye mu gikoraniro kaminuza mwaba muse uyo mugambi
umugambi cyacu ufise dufatikanije n'abajeje intwaro turashobora kutubwira ukuntu twashobora gukoranya ubundi gwaruka ama tukabwigisha tugasabikanya ibyo twakuye mu nyigisho ukuntu twokwihangira imirimo tugakunda igihugu ibintu mwemeza
namwe Vianne ndi kuri iyo ikintu ibibazo nyamukuru mubona mu ntara iwanyu byaba bituma urwaruka rutitaho imigambi yo kwiteza imbere no gukunda igihugu n'ibihe mwavuze ko mukanya ndabona umengo telefone ya Vianne nayo nyine iri kwiragorana ariko icyo kibazo n'umushyira ntahe Eric Nsengimana arashaka kucyishura mutubwire ibintu abagiye muri iryo koraniro bavuze ko bahakuye ubumenyi bukomeye cyane rwose ibindi bintu bihambaye mubona ugaruka go mu ntara zitandukanye rubarutazi ni hibi
murakoze cyane nkuko musanzwe mubizi cyane cyane ugaruka mu Burundi warutse kino gihe ntibazi kahise ku Burundi na cyane cyane ko tudafite kahise kanditse dushobora kugira gufatiraho kugira ngo dushobore kugira kumenya ingene u Burundi bwabaye kugera uno munsi kutinda kuva ku ntwaro ya cami icyo umwami wese yakoze nicyatuma bikora ni nyene bihangira gukorera hamwe kugira ngo igihugu gitere imbere uyu munsi twe tugeze mu gihugu tusanzwe tugezemo ibyo rero usanga iyo bariko barabikwigisha batubwiye guhera kuri ku mwami wa mbere w'u Burundi usanga ibikomeye cyane rwose tukamenya ingene abakoloni baje mu gihugu ingene icyo bakoze icyo batereye cyiza n'icyo bakoze kibi nuno munsi ati twokwifata gute nk'ugwaruka twokoriki izo nabyo biradufasha cyane nk'ugwaruka kumenya nka twebwe turi kazo za gihugu kandi nuno munsi turi igihugu cyacu ni koko umuntu amenya igihugu arimwo icyo ajejwe n'icyo yokora ibyo nibaza ko bikomeye cyane rwose kuko kenshi na kenshi ku ishure baracisha ko mugabo ntibatubwira ido n'ido ry'ingene bavutse ry'ingene biswe ayo mazina ni kubera iki bayiswe ugasanga ibyo ntitubironkera ko umuco utanu ukwiye ariko iyo dusize akanya uko babituyagira usanga by'ukuri ugaruka ruhakuye akarusho kandi bikanadufasha cyane rwose kumenya igihugu cyacu bigatuma dusubizwamo intege tukankana n'ubunebwe kugira ngo dukore nk'uko ba ntare bakoze nk'uko ba mwezi bakoze nk'uko bagwa gasore bakoze kugira ngo igihugu cyacu kigume gihagaze neza.
Hari ibibazo bihanze ugaruka cyane cyane muri iki gihe si mu Burundi gusa ni mu nk'aho mu bihugu nka byose ibibazo by'akazi eka by'ubushomeri mbega mu makoraniro nk'ayo baraheza bakigisha ugwaruka uburyo bwinshi cyane cyane n'urwamaze kuminuza amashuri eka n'ugwize amashuri y'imyuga barabaha ubundi buhinga bw'ukuntu urwaruka rushobora kwigwana ko rugatangura nk'ibikorwa byo kwiteza imbere kugwiza itunga
murakoze cyane kenshi na kenshi nk'ubu barazana urwaruka rumaze kugira ishoro rumaze gushika ko nunate cyane mu iterambere ugasanga bariko barerekana ingene bakoze bahereka amahera mato makeya bakashobora kwerekana n'abandi bafite ubuhinga butandukanye mu bijyanye no kwiteza imbere ibyo kubera umwanya ubusanzwe hari uri limite birateze kugwaruka nago rukashobora kuyihangira ingene rwashobora gukora rukigira imigabo no guterwa intege kugira ngo rushobore gukora nk'ibyo abandi bakoze cyangwa bashobore kwiyumvira gusurenga abandi bashoboye gukora kubera ko kenshi na kenshi bijyanye no kwigisha entrepreneurship biriho mu mashuri kandi nubwo biri mu mashuri mukuru w'igihugu nawe kenshi aravuga ati ugwaruka nyuma y'igihugu cyanyu mukura amaboko mu mpuzu muvavanure n'amarigara mukore nk'uko nawe ko ndabivuga nk'uko abandi bakoze abami ba kera uko bagiye bakora kugira ngo uyu munsi dushobore kwigura igihugu cyacu dushobore gutera imbere twebwe twerekane umutima w'urukundo ingene dukunda igihugu nicyo ibikorwa tuzokora ati nibyo bizokwerekana ko dukunda u Burundi.
Mushyane vyane andi kuri yo ibintu namwe mubona mu ntara ya Mwaro byo ba bituma ugaruka rutitaho imigambi kwiteza imbere ni nk'ibi vyane ndabona telefone ya vyane isani toroshe ama telefone asana ariko aragorana ariko nibaza kwico kibazo yitora umutima kanya reka tukibaze mushyane Eric Nsengimana ikintu ingorane nyamukuru ugaruka rugira cyane cyane mu bijanye no kwiteza imbere mu butunzi n'ibihe nk'uko twari tubivuze icyo kibazo cy'ubushomeri twari duheje kuvuga n'ikibazo gihambaye cyane rwose ariko hariho n'izindi ngorane ushobora kubona zoba zibangamye ugaruka mu ntara zitandukanye tuge ku ijambo.
Ego murakoze cyane ugwaruka kenshi na kenshi mu bijyanye no kwiteza imbere rubangamirwa no gusanga rutagira imitahe hanyuma mu kutagira imitahe kenshi usanga bamwe baba bafite ibyiyumviro banashaka bashobora kubateza imbere bakabura aho basaba n'ingurane kugira bashobore kubishyira mu ngiro abandi ugasanga baragiye hamwe ariko ntibafite umuntu ashobora kubatera intege kugira ngo bashobore kwavanza. Kenshi na kenshi rero ni icyo kibazo usanga ikibazo cy'umutahe cyo bakubwira kati twebwe ntitugire umutahe, yabwiye dufite umutahe tuba tugeze ngaha. Rero ikibazo cy'umutahe ni ikibazo gikomeye cyane rwose, nicyo gituma no mu ishyirahamwe hajafa turiko turashyira zigiye kigega kizofasha ugwaruka kuronka umutahe bitagoranye. Hanyuma ikindi kibazo gikomakomeye no gusanga ugwaruka bivanye n'inge n'aho bakuriye cyangwa n'igihe bagezemo, usanga batiyumvira cyane ukukora bakoresheje ingufu zabo kugira ngo bashobore gushyira ingufu hamwe bashobore gutera imbere. Usanga umwe wese ashaka kubanya mu igenda ko umwe wese nimba ufite ubwenge cyangwa ufite n'aya mahera makeya usanga ashaka kuyakoresha, nagize n'intambamyi ishobora gutuma tudashobora gushaka kwihangira byihuse kubera ko n'abarundi barayamaze ngo ubugirigiri bugira babishe.
Ego Eric asigimana maravuze ikibazo gihambaye cyane rwose kugaruka kibazo cy'ukuronka imitahe mu bihugu bimaze gutera imbere. Iyo mitahe kenshi na kenshi amabanki arayitanga, ariko muri ibyo bihugu biteye imbere kandi n'abatunzi eka abantu bafite amafaranga batunze barashaka guha imitahe nk'urwaruka iyo babonye ufise imigambi myiza, kuko nk'uko mubizi mu byerekeye ubutunzi ni nk'ugukina kamari, urashaka gushyiramo umutahe ugasanga urahombye cyane ukunguka. Hari ikintu kiriko kirakorwa mushya ntahe Vianney ndi kuri iyo caba nka programme cyanke imigambi y'abategetsi kumvisha abantu bafise batunze kuboza baraha imitahe nk'urwaruka rubahaye imigambi yo kwiteza imbere iboneka. Jane
murakoze cyane. Mu bisanzwe baratubwiye neza yuko bariko barashinga ibanke izofasha urwaruka mu migambi yo kwiteza imbere, bacha barasaba yuko urwaruka rwoza rurakora utugambi duto duto kugira ngo bashobore gutera imbere bukebuke. Rero muri icyo gihe iyo migambi yiraboneka umuntu azokora ku buryo ashobora gutera imbere atagejeje amaso kuri leta ngo nzoronka akazi kubera uye leta ntishobora guha akazi abantu bose bize. Ariko rero kubera ko twiga kugira ngo turonke ubumenyi, icyo gituma urwaruka nago twiye kuza turiteza imbere. Izo nyigisho twarazironse baratwigisha ingene umuntu yo kwiteza imbere. Ayego iyo banki kumure niya mara gushingwa izotugirira akamaro keza.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Benoit. Mwiriwe neza Benoit?
Ndabumva.
Mwiriwe neza, muri hehe ga Benoit? Muri hehe?
Ni Nairobi.
Nairobi izina ryanyu ry'ikirundi cyanke?
Nairobi muri ni mu mujyi muri centre mu gace kanga aho bita Ngara.
Ngara murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga cyane cyane ku ikoraniro y'urwaruka ryabaye mu Burundi mu ndwi iheze. Murafite ikibazo icyumviro?
Na cyumvi se kigana na gisomye kuri internet.
Yego.
Ariko ubundi ikibazo urwaruka rukunze kugira muri twe ni ububinafsi, uburyo tudashoboye kwiteza imbere bigaterwa n'uburyo cy'imyifato cyangwa se igihugu kiba cyaradutereranye nacyo ubwacyo, kuko nta kazi kariho. Niyo uba umaze ku mashuri yawe nta kazi kariho. Icya kabiri niba ufite fondasiyo kugira ngo urakora nawe ngo utangize bizinesi runaka kubera ko nta kazi ko urabona. Icya kabiri niyo urangije amashuri yawe ujya gushaka akazi bakagusaba experience y'imyaka itanu cyangwa ine. None se urangije amashuri, tuvuge warangije amashuri muri 2017, ujyanye documentation zawe gushaka akazi bagusabye kubufite experience y'imyaka enye, urumva ngaho nabwo usubiye inyuma. Icya kabiri byo kuvuga ngo tuzakorera mu makoperative, ndumva gukora mu makoperative nabwo ari igihugu cyakagombye kubigiramo uruhare, kuko koperative kugira ngo zajye kuyandikisha mu gihugu ifatwe nk'aho yabaye koperative, muzaba mumaze gutanga amafaranga arenze kandi mutarabona. Icyo nacyo ni ikindi kibazo mbona gituma abantu bari kuvuga ngo koperative banki yawe kuvuga ngo izaza guteza imbere urubyiruko, nabwo ntabwo uzajyamo uhabwa amafaranga nta kintu cy'ingwate utanze.
Ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose. Reka tubaze abagize uruhare muri iryo koraniro, niba ibibazo nk'ibyo zo kwiteza imbere barabiciye hirya no hino, ikibazo muvuze ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Ikibazo cya uja gusaba akazi waheje amashuri akagusaba experience ugasanga iyo experience nayo ufite, muravuze n'ikibazo cy'amagushinga amakoperative navyo ko bishobora kuba bise ingorane ko bagusaba ingwati kandi bisaba amafaranga menshi. Mufaso ni Jadot Akimana. Ibyo bibazo mwarabiciye hirya no hino?
Ibyo bibazo twarabigize kandi twarabishikirije kuno naho tujya mu makoperative, uca usanga naho nyine bashaka gusaba ibintu bya garanti, ugaca usanga ntabyo dushoboye kugira yuko twotuma turonka bashi nka banki itwi yovuga ati ku ruhara rwacu reka twishinge urwaruka tujya turarufasha mu migambi yarwo, ariko nabo baratwemera yuko iyo ishoboye kujyaho bagaca badusaba yuko tugaca tujya mu makoperative ngo ariko nabo bazongo badusaba gufasha ariko bashoboye kubona ikintu muriko murakora ngo ntitugende babwira tuti umugambi utatanguye nabyo rero usanga bigoye cyane kuri twe kugwaruka.
Ego mushatahe Nsengimana Eric, iyo muhuye n'undi gwaruka go muri Afrika mu bihugu bitandukanye narwo kenshi na kenshi mu byerekeye kwiteza imbere, ibyo ni ibibazo usanga ruhangana navyo benshi mu bo muhura babivuga ko iki inyishuzo bizihe kugira ngo ibyo bibazo byose bibiri bibangamira urwaruka bibe mu nzira.
Murakoze cyane. Kenshi na kenshi urwaruka tubona nabo kandi tukavugana nabo kenshi bose usanga bafite icyo kibazo nyine twama turi ko turavugana. Nicyo gituma mwabonye ko no mu ikoraniro kaminuza ryabereye i Bujumbura ku rwego rwa Afurika rwahisemo kuyigira ihangiro kugira ngo wese atange icyo afite dushobore gukorera umuti iyo ngorane kubera twabonye ari ikibazo ku rwego rwa Afurika. Ariko ku bijyanye n'amakoperative mu Burundi ubu novuga ko basa n'abavyoroheje ubushikiranganji bujeje iterambere ry'amakomine bwarashoboye gushiraho icyo nokwita formulaire y'amakoperative kugira ngo bashobore kubyorosha ntibigorane cane, hanyuma baca bashiraho itegeko ko amakoperative azozaremererwa kwa musitanteri. Ubu rero abantu bifuza kugira amakoperative baroroherwa kubera ko barabaha formulaire muri komine mu Burundi hose, hanyuma bagaca buzuza musitanteri agaca basinyira ata mahera menshi barinze gukoresha atarajya amatagisi yo kwa musitanteri bakenera. Ariko ikibazo kigaruka ni nyamukuru nyene kubera ko nabundi hageze ko baza gusumisiona nimba atari nk'amakoperative y'uburimyi na mbwana nyene bashaka kwisununa kugerogera hejuru kenshi uzosanga babasaba garanti, uca usanga cya kibazo nyine cya garanti bari bafite cya kibazo cy'amafaranga kumye kigaruka usanga koperative imaze igihe atabwo iriko irakora nk'ibyo yategereza gukora. Ariko icyo cyo ku ruhande rwa leta murumva ko yari yagerageje kugira ngo ishobore gufasha abanyagihugu bifuza kuja hamwe mu bijyanye n'amakoperative kugira bashobore gushika ku ntego bifuza badakoresheje amahera menshi nk'uko byahora byahora ubwa mbere barinda kwemererwa n'umushikiranganji.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Elize muri Beneza.
Beneza Frederic
muri Beneza muri hega Elize.
Ndi mu Rugombo.
Izina ry'ikirundi ninde?
Ngenda kuri iyo
murafiki ibibazo murafite icyumviro. Turi kumwe n'umufasoni Jadot Akimana, turi kumwe kandi na Ndikuriyo Vianney, tukaba turi kumwe na Nsengimana Eric. Turi ko tuvuga ku ikoraniro kaminuza ry'urwaruka ryabaye mu ndwi iheze i Gitega.
Ego nubwo iryo koraniro ntoba ndaririmo ndabona umenga ridafite intererano ikomeye cyane mu kubaka igihugu no mu kubaka imitima y'ugwaruka. Ego novuga nko ku rugero bavye nk'ibintu duhitiyemo mu Burundi kuva mu 2014 gushika novuga ubu biriko birahera, niyo ayo makoraniro aza kuba yaratunganyijwe imbere yaho ndi baza neza ibyo bintu n'ibyari kubaho kuko byari kuba bigoye yuko rwaruka rushobora guhenwa rugahenwa n'abantu bitwa yuko badukuriye rero muri make twaheze ukutamenya rwaruka rwaheze ukutamenya kuri uno munsi rero ariko raba amahuriro nk'ayo nosaba ahubwo ego rimwe mu mwaka ni sawa nyenicubahira ariwe abikoresheje ariko nkabona umenga nko mu ntara hagati mu makomine yuko kirya gihe cyo muci abanyeshuri usanga bari mu biruhuko hari ibintu biza bitunganya nk'amakado tava usanga ari imirimo yo kipugwaruka gira ntirube ntiruje mu bintu novuga bitari ngirakamaro novuga yuko rero muri kijya gihe cyo cy'amavakansi yuko hobaho ayandi mahuriro novuga ati yoza yunganira iryo huriro kaminuza riza riba rimwe mu mwaka kugira no guharuka rwa ruguru rutaronka uburyo bwo gushika muri iryo huriro yamukuru nago ruzeraronka kuri ibyo byiza nago rutahure numenya na kahise ku Burundi ego hanyuma kukintu novuga cinterano novuga ati akarusho nobona ayo mahuriro yoza aradufasha na novuga n'abategetsi bose baradushikira imbere nuko nk'ubu bavuga yuko bari hafi igomba gushyiraho ikigega kizoza gifasha ugwaruka novuga yuko haba banki cyangwa nk'abagwizatunga bo hamwe bo kwemera kuza barafasha ugwaruka mukuru wa simikahe navuga yuko boraba neza ntibazosaba inyungu bafashe batange izo ngwate navuga izo kredi mu kugira bafashe ugwaruka goye kwicara cyangwa goye kujya mu bintu bitaruteza imbere ntibatange izo kredi mu kugira baronke inyungu haba ku mabanki haba no ku bagwizatunga bozovyemera iyo yari intererano yo hanje hanyuma no kugaruka naho navuga yuko goreka kudaruka kopiya ugaruka guno munsi dufite ingwano yuko dukopiya ibintu tubona ku marezo sosiyo tukaca dushaka natwe akaba ari byo ko ari byo twubamo kandi hataragera ababikoze bobo baba barakoze cyane kugira abigereko ntibaze rero tuje hamwe ugwaruka kugira turabe yuko natwe aho dushaka kugira yuko tuzohagira murakoze
Elize mutanze icyumviro cyiza cyane rwose cy'ukuntu nkabagwiza tunga cyane amabanki atusaba inyungu ikindi kintu gikorwa mu bihugu bimaze gutera imbere nuko nk'umugwiza tunga ahaye umugambi ahaye umutahe nk'umusore cyane nk'umikanaka yamuhaye imigambi irashe ishobora kuvamwo inyungu nuko kenshi na kenshi acagiramwo ibyo bita mu Gifaransa bavuga pa hakagiramwo akantu kameze nk'umutahe byungutse n'abakunguka bitungutse urumva n'ibindi bintu murakoze cyane rwose kuri icyo cyimviro ariko mwavuze n'ikindi cyimviro gihambaye cyane rwose cyayo makoraniro cy'uko urwaruka ruhahurira eka rukagira ubumwe akundana icyo ni kibazo tutari twashize hamwe ngaha tutari twavuze ariko reka tubaze mufasonisha dote Akimana niba iryo koraniro ryaramuhaye akaryo ko gukundana n'undi gwaruka eka kuyaga bashira hamwe tuga ku ijambo Jadot Akimana niba za ko telefone iwe yasubiye kugenda reka dusabe umushyantahe Vianney agira icyo avuze kuri icyo kibazo
yego murakoze cyane mu bisanzwe muri iryo koraniro twarahuriye n'abajene batari bake bavuye mu mihenga itandukanye mu gihugu cyose rero narashoboye kwabonera abo ntarinzi turahana ibiganiro duyaga duhuza twese duhurira ku ijambo rimwe mu ncamake rero nararonkeye akarusho kuko kumenyana n'abantu birafise icyo byungura kumenyana n'abajene ukavuga uti ubu nka jewe mva mu ntara ya Mwaro ndagiye nk'akarorero mu ntara ya Kirundo cyangwa ndagiye nk'akarorero mu Kayanza hehe mu mihinga itandukanye ndashobora kuvuga nti ahantu ndahazi umujene kanaka kumbure kubera ko benshi twagiye turahana amanimero do telefone kugira ngo tuzuze turavugana kugira ngo igihanze umujene wo ngaha nawe yumve yuko ari interano yo mufasha kugira ngo agiye akabaza hanaha naha ahema nawe arabe kugende bovugana n'uwo mujene mugenzi we ati iki kintu twogitorera umutuku nuko rero iryo kwaniro ryarangiriye akamaro cyane gose kubimwe bidasanzwe murakoze
murakoze mushya nahe Singimana Eric Elize atugiye ko mu makoraniro nk'ayo iyo ayo makoraniro atunganywa imbere mu 2014 ingorane zose cyane cyane ugaruka rwagize canke rwagiyemo zitari kuba zari kuba uko namwe niko mubibona
uko tubibona ni muri iyo ntumbero nyene kuko umuntu amaze kumenya ikibi n'iciza ntashobora kuhita mu bishobora kumutwara ubuzima cyangwa ashobora kubona ko imigambi yiwe ishobora gupfa kubera ko izagiyemo aya makoraniro rero yatanguye unovuga ko ari ingirakamaro kuko arugurura amaso ugaruka rukabona nashe cyane ku bijyanye na politike bakamenya bati tubwizwa gukurikira mu politiki uyu ariko atubwira ibi n'ibi turabona ko dushobora kuhashika nimba ari byo bashobora gushaka gushika ko bashaka kureklama bakabirondera bakabisaba biciye mu mwumvikano cyangwa biciye mu biganiro ibyo byari gufasha cyane rwose umwumvikano kuko niwo usanga ukomeye cyane rwose ariko ndiyumvira ko ubu ibintu byo gusubira nk'ibyabaye mu mwaka w'2015 inyigisho ziriko ziratangwa ziratomoye ni nyinshi umuntu agwaruka guhisha na cyane cyane imboneza ziramaze kumenya uruhara rwazo haba muri imboneza za politike mu gwaruka haba abo muri sosiyete sivile ndetse n'abanyeshuri benshi baramaze kuronka izo nyigisho nibaza ko guhendwa mu gihugu cy'u Burundi ugwaruka rumaze kuba no rumaze kuronka inyigisho zikwiye n'ubu bariko barabandanya bakora muri ico gikorwa nyene cy'ihimirizo
Mwili kumla wanda nyakumbeza ya diyo hizu uja Amerika tulikumu na Thierry mwili weneza
ego mahoro neza Frederick
mahoro neza mwra kome
ego mwra kome naam
ego mwri hee
halu
uri hee
ego jumbura mwuronde
ego mwri zina jikironde
zina jikironde ni ahisaki
duga kujamburero ikiwa zoi chimbio
ariko ndabumva bigoranye cyane
twe turakumva neza cyane gose turakumva n'abakumviriza bari kurakumva neza ushikiriza ikibazo icyimviro
yego Frederic manje kubashimira kubera ko kenshi muri bino bihugu by'iwacu bya Afurika usanga ugwaruka ari bwo bwinshi mu gihugu nk'ibice 60 binarenga usanga ari bo benshi mu bihugu rero byinshi byagiye gutera imbere kubera ko ugwaruka bwiyumvisemo ngo nyine yuko rushobora guterera gusohora amaboko rugakora mu migambi y'iterambere aha rero henshi byagiye bishyigikirwa n'amaleta amaleta yabonye ko ugwaruka ari icyo gikoresho nyamukuru gikwiye gukoreshwa atari kugira ngo haje mu njyane za politiki ariko kugira ngo igihugu gitere imbere biciye mu migambi y'iterambere ugwaruka rwo nyine rwikoreye Jacques Duma rero ahitse nagomba mpere ko cya mbere no gushimira nyine icyo bahira umukuru w'igihugu cyacu yiyumviriye kino kintu hanyuma Frederic uno mugambi ndawumvise nabonye umenga watanguye muri 2016
ubyo
kuri koko ubyumvirije wabwiriza kuba ufite ikintu amaze guterera nagomba mumbarize abo batumire ko numvise umenga barabiroyemo baravye ko uno mugambi atari mushasha wari umaze igihe uri kurakora hari umwimbu babona umaze gushika ko hari aho babona urwaruka rwo bari umaze kwiyungunganya rufatiye ku byo gwa ngero urabona hanyuma nagomba rero kamugwaruka kenshi muri bino bihugu byacu bya Afurika iyo habaye imvururu za politiki ubugwaruka nigo rukunze gukoreshwa ariko nta na hamwe ugwaruka rwigera rwiyumvira ngo rubaze imigambi y'iterambere abo bantu barufitiye ariko rukitaho nyamukuru kujya gutera kujya kudurumbanya umutekano nizo gituma jewe icyo nagomba kubasaba ubwa mbere babonye ko hari umunyepolitike batumye tutugire iki n'iki babanze bamubaze umugambi w'iterambere bafitiye hanyuma nagomba isabe nyakubaha umukuru w'igihugu cyacu iyi migambi y'iterambere bariko barayitubwira nka twebwe ugwaruka turabyumva koko biba ari byiza ariko hari igihe twifuza kubikora tukabura abadushyigikira mu by'uburyo akabura imfashanyo nagomba rero habeho kino kigega bitari byo mu mpapuro ariko ari ibintu byo mu ngiro hanyuma igindi cya nyuma nagomba mvuge iyo ugwaruka rugiye mu bintu nk'ibi by'imigambi y'iterambere baraba rukeneye abantu barukurikirana nagomba numve rero yuko hoba hariho umugwi w'igihugu cyangwa ikindi kintu gihari gikurikirana ugwaruka ruri mu migambi nk'iyi y'iterambere Hanyuma Frederic ari umuntu yakivuze akivuze neza iyo ugwaruka rutanguye imigambi babizi yuko rudafise uburyo bwo gusobora kuriha ingurane ruba rusa agomba barugabanirize ingurane muri icyo kigega hamwe turamuka gisinya ugwaruka rutobwe make amase ndasaba leta mu guheraheza iyo ugwaruka rutanguye imigambi y'iterambere muri bivyo kudandaza dufate nk'akarorero agerageza bapfuma barugabaniriza amakori kugira ngo igihugu kiharonkera koyo kugwaruka ngo nyene biteze imbere hanyuma n'igihugu gitere imbere cyose nuko murakoze
murakoze kiri ivyumviro vyiza ariko reka dutangure ku kibazo wabajije cyane rwose abamaze kuja mu makoraniro nkayo niba hariho umwimbu niba hariho akarusho Eric ndatse kumwingize kuja muri mikoraniro nk'iryo kuva amakoraniro nkayatanguye mu 2016 duga ku ijambo
murakoze cyane jewe ku bwanje icyo nakuye nuko natewe intege nanjye nkafata iya mbere kugira nshobore kwigisha urwaruka ingene rukwiye kuyigenza ingene rukwiye kuyitaho imigambi yarwo y'iterambere kugira bashobore kushika kuyihangira mbo nuvuga ko muntuze muri kadiri na nisanzwe ndimwo ya sosiyete sivile na cyane cyane mu gisata cy'urwaruka narisanzwe ndabikora ariko ntafise novuga ntafise ubumenyi buhagije ariko maze kuva muri iryo hangiro byaranteye intege cyane rwose birantuma ntashobora gusubira inyuma nk'uko musanzwe mubizi ko amashyirahamwe menshi y'urwaruka dukora turi mu bukene na cyane cyane bukene bw'uburyo usanga ugiye gusaba finansima bayumvira bati uri umujene ntibaguhe ntuze konfederasiyon la kredibilite ntibe kirenga ariko ibyo maze kuvamo narabonye ko bavuga bati ashobora kugufata ukunda akagufata uku ariko ukabandanya kugira ngo ushobore gushyira ku ihangiro ryawe rero nibaza ko uyo ni organizasiyo yacu nimba atayizi kuva mu mwaka w'2016 uyu munsi tumaze kwegeranya urwaruka rutari rukeya mu bihugu birenga 48 vya Afurika tukaba tumaze no kugira amahuriro kaminuza atatu imwe muri Cote d'Ivoire irindi mu Burundi n'irindi twakoreye muri Gambia rero ibyo byose ndavuga ko ndabikesha intege natewe muri iyo nama twari dusanzwe turimo kandi n'abandi benshi nabonye abo twari kumwe nka gasafu ujya ku radio umuriza FM Gitega nawe narabonye ko nawe nyine byamuteye intege bigatuma yamiliyora cyane kandi biranatuma n'umukuru w'igihugu amenya ibyo ariko barakora aramugendera ubu iradiyo murabona ko ariko yiyumvira ubuntu kugira televiziyo Humuriza FM novuga ko turiko turakora imigambi ikomeye cyane ku gihugu mbere na Afurika bivuye mu kuntu twatewe intege muri intuze muri zinama umukuru w'igihugu asanzwe akoresha
igome kiri kandi yavuze ibindi bibazo bihambaye birimo uburyo kuronswa uburyo yatekamo ugasaba ko uburyo hakaba n'umurwi w'igihugu ngo kwirikirana ngo gwaruka ako nakamo nibaza ko kariko karumvirizwa ubu naho turi kumwe kandi na Jacques akari umwe mubagize uruhara mu muri iryo koraniro Jacques muri neza Jacques nibaza ko telefone yiwe tameze neza nibaza ko tumuronka mukanya reka tugaruke rero kuri namwe vyane ku byashikirijwe mu nshingano ya Thierry akamara umubona umwimbo umubona mwakuye muri iryo koraniro n'uyu
ubisanzwe murakoze kumbaza icyo kibazo ubisanzwe umwimbo urahari kuko turiko turaraba nk'ubu uye narakuyeyo inyigisho zitari nke kandi naje ntegereza gushyikiriza urundi rwaruka kuko ubu ndiko ndaraba kuva mu 2016 ayo makorani yatanguye gutunganya abajene nk'ubu mu makomine yose haramaze kuba uyu mugwi twagiyemo twebwe baramaze kuba 9 ubu rero duca tuja hamwe tukagerageza tukaraba ugene twokwigisha urundi rwaruka kandi bubu abari baratwitangiye imbere baratanguye kwigisha urundi rwaruka rero uye natwe tuzoca tujamwo kuko twararonkeye akarusho natwe kandi turafise twanamaze gupanga iyo programa y'ukuzotangura kwigisha urwaruka ku mazone hanyuma tuzoce tuvuye ku mazone tuje ku komine tubahuze bose hanyuma kumbura bishe dutegura ikoraniro y'intara yose rero icyo kintu ni umwimbo ukomeye cyane kuko turabona neza
uriko urigisha ibikorwa by'iterambere muri abo bagene urabona yuko atangorane nimwe haba kubera ko ubu baramaze gutahura icyati n'ururu bakavuga bati ibi iyi umuntu reka dukwega tujyana aho ubu nawe reka dukwega tujyana aha ubu rero bari kubarakanura kubera kahise karatweretse ibintu bitari bike ibintu bitameze neza nicyo gituma rero izi nyigisho zirafite akamaro cyane ku bagene ku buryo ushobora gusanga bunyine bari kubaritunganya akavuga ati uyu muntu natwe umukurikira ntashika uyu muntu natwe umukurikira ntashika rero ibyo bintu twarabikuyemo natwe rero bibandanye twubaka mu mitima yacu ikabandanya bidufasha kugira ngo twitegurire kazoza kacu kuko hariho benshi baza baduhinda bakatujyana ahantu bitameze neza muri icyo gihe rero izo nyigisho ziratuma turonka ubuhamya bwo kuvuga tuti iki kintu ni cyiza iki ni kibi umuntu reka dukwega tujyana ubundi reka dukwega tujyana murakoze
yego turi kuri mwebwe nyene Vianney hari ikibazo nyene cashikirijwe kivuga ko hafuye kuba nk'umugwi umurwi w'igihugu ikaboza urakurikirana urwaruka ikahakaba n'uburyo bwo kugira ngo abagwiza tunga canke abanyamitahe amabanki ashore ku kudatangisha inyungu ku mitahe baba batanze ico kibazo mu bamwagice hijya no hino canke murabona ko akwiye kuba umuntu w'igihugu wo kwikirana ugaruka cyane cyane
yego murakoze mu bisanzwe uwo mugwa rukwiye kubaho ugakurikirana ugaruka hanyuma muri ayo mashyirahamwe cyangwa abagwiza tunga cyangwa ayo mabanki azoha utugurane ubwo gwaruka ibaza neza yuko boraba ntibazi barabaka inyungu kuko nabone ntaho baba bayifise kuko urumva bariko barakora bariko bariteza imbere rero muri ico gihe bagiye kubaka inyungu ndende bagiye kubaka inyungu uzoca usanga ubwo gwaruka rutariko rurakora neza mugabo igikenewe rero iyo banki cyangwa abagwiza tunga barakenewe yuko bofasha ugwaruka kumbure niyaba ari umugwiza tunga akajyamwo nawe ne kugira ngo ubwo gwaruka ni gwatera imbere nawe nazo bari karatera imbere hanyuma uwo mugwi nawo kumbure twosaba leta mubyeyi wacu yuko yo tugeragereza bagashinga umugwi bawushyira mu ntara cyanke ku rwego rw'igihugu uwo mugwi bakawushyira kugira ngo uze urakurikirana ugwaruka ibyo uri kurakora ibyo bintu byofasha rwose kuko nk'ubu uye umwaka ni munini ata muntu ariko arakubwira ati ibintu bimeze kunuku nuku kuko umuntu yoca ugwaruka rwagihemwe rukara uri kora imigambi y'iterambere hariho ubuza arababwira ati zogenda uko byogenda uko wasanga ruteye imbere gusuma uwo mugwi rero urakenewe
murakoze ego mushanahe Eric Nsimana kuva makoroni yatanguye mu 2016 hari urwaruka rw'u Burundi ruri hanze y'ibihugu igihugu eka mu bihugu bitandukanye cyane no mu makambi y'impunzi ikintu cokorwa kuri urwo rwaruka kugira ngo ugende ugombe ko urwaruka rw'u Burundi ku bwanyo cyo bankiki
ego niko nabandi ko ndabivuga urwaruka rusanzwe ruri hanze y'igihugu icambere nuko bo kwikubita agashiro agataha ko leta yabahaye akanya kugaruka mu gihugu bomenya ko ari bamwe mu Barundi kandi nta n'impera bazobwirizwa guhunguka kuko na cyane ko umuntu asanzwe ari hanze nta by'inyenge byisagira abandi bariko bariga bariko barakora imigambi yo kwiteza imbere nabo bari hariya nk'impunzi impunzi muri azi kusanga ibibazo byinshi bitandukanye ikintu cya mbere ni uko babanza bagahunguka hanyuma ikindi nacyo ni uko bikunze batunganya ingendo bakagenda bagatunganya nk'izo nyigisho bakazigisha nabo nyine bakabasangayo kumbe bamaze kuyiga bakamenya naho turizera ko nabo nyine boshobora kugira iki boshobora guhunguka bakagaruka bakubaka igihugu cyabo bamaze kumenya kuko ariho benshi usanga baranahunze kubera ubwoba abandi bahunze nta mpamvu ugasanga bamaze kugira bamaze kubwirwa neza bakasigurirwa iby'igihugu ugasanga baragiye mu bwa mbere kugira bashobore kugira iki bashobore gutahuka bagaruke mu miryango yabo hanyuma hazaba ikibazo mwariko murabaza kijyanye n'umugwi woja ugira ubwujiro gukurikirana urwaruka byose nabibona nk'uko kubera ko dusanzwe dufite ubushikiranganji bw'urwaruka nyuma n'imico kama ahubwo ni uko bwokora ubwo bushikiranganji bugakora neza cyangwa kizi kugira mwite ugwaruka by'ukuri nkuko ari ubushiranganje bujejwe kuko hatse n'amadirekisi atandukanye hariho ubuyobozi bw'ugwaruka hakaba ubuyobozi bujyanye n'inkino imico kama hakaba ubuyobozi butandukanye n'amadirekisi atandukanye rero nicyo gituma ubwo buyobozi bwose bwogira bwoja mu kizi kugira ugwaruka bababone babone ibyo ariko barakora baje kuri tere hanyuma bavumva ibibazo by'ugwaruka rufite bashobore gufasha nyababegereye mu gutora ingorane mu gutorera umuti ingorane rufite ariko uwo mugwi kumwe bariko barashyiraho banke kugira nyazo batamwana wa mama ngo amahera bace bayihera basanzwe bayafise uwo mugwi ahubwo wojaho kugira ngo ushobore gukurikirana neza icyo kigega kugira ngo by'ukuri ko cyitwa icy'ugwaruka ntituzosanga ari icy'ugwaruka mugabo gifasha abifise ariko kizuba icy'ugwaruka nyine kijejwe korohereza ugwaruka uwo mugwi w'igihugu wojaho kugira ngo ushobore gukurikirana icyo kigega nyine kizuba kiriko kiragenda
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumvira iradio ijwi rya Amerika Jacques nawe nyine yabize uruhara muri ikoraniro turamufite ku murongo mwiriwe neza Jacques Jacques matwumva ndabona telefone ya Jacques rero igumigorana reka ariko duhe ijambo ubundi munywa nyiriyo ijwi rya Amerika sengi yumva Elia mwiriwe neza muri hehe ga sinyumba
ndi gutumbura mu Burundi
egera telefone uvuge cyane urafite ikibazo urafite cyumviro
ekome ndafise kibazo kandi ndafise n'icyumviro amakoraniro nka benayo onye ni meza cyane gose ariko nibaza yuko twebwe nta butumire duhora turonka hoba hapangurwa abatumirwa none mu gutumira babikishya hehe ko mbona hari ha maradiyo bamwe bamwe atabyo twumva cyanke biraba bamwe gusa ama ayo makoraniro kuko ahora bamukaba muri ko murabishyikiriza abakangahe mu mwaka cyanke mu kwezi kugira ngo tubimenye natwe twisangemwo byoheza bikagenda gute murakoze kukanya mu hasi
murakoze sengiyuva Elia ku byerekeye ukuntu iryo koraniro riba rimwe mu mwaka nk'uko byatangajwe ariko ibyo bindi bibazo ni ikindi kibazo baje ni kibazo gihambaye cyane ngo sereka tubaze cyane cyane umushenahe Eric Sengimana sanswe yaramaze kuja muri ayo makoraniro abatumire abaserukiye abandi batogwa gute
ego umuko bisanzwe abaserukira abandi batogwa n'abakanteri ababakoranye n'abajya ba hano zibabura amatari bacishwe n'imico kama rero bararaba umujene muri mbago kareri cha kwa anobuga afise kapasite yuko izazokora amazi ashobora kuza akabigira abandi canke asanzwe aserukira by'ukuri abandi muri iyo ntara kugira ngo bizokorohe ko izo nyigisho zishobora gushika kenshi na kenshi ukanga aricyo bafatirako bafatira ku bajene basanzwe bari nuvuga bari dinamike muri ako karere
Mushenahe Vianney ndi kuri yo sengiyumva Elia arabaje ikibazo cyo kumenya ukuntu abatumirwa muri iyo nama mu ntara iwanyu Mushenahe Vianney igihe bari kuratora abazo kwitabaje koraniro barabimenyesha muri komine hose kugira ngo ugwaruka rwose rube ruzi biriko biraba
ego murakoze kumbaza ikibazo mu bisanzwe ubugene batumira ba mustaheri babaza makomine babazi abajene bari mu ikomine ubugene bameze rero mu bisanzwe hari ha abajene usanga ari mboneza bahora basanzwe bakora ibikorwa bakigisha ugwaruka bakabafasha muri ibi nabiriye rero bagaca baratu umuntu two murumika muraka muri ikoraniro kumbure ko yarasanzwe abikora aje ku nyigisho hanyuma azugaruke kuziha abandi bagaca bakorana n'aba conseil ba gouverneur yajijwe inkino n'imico kama hanyuma bagaca baje hamwe bagaca babona bati tworungikaba uko niko bigenda hanyuma igikoraniro naryo riba rimwe mu mwaka niko mu bisanzwe bitegekanijwe yamari bakenshi muri uku kwezi kwa kane nyine yego uko niko mu bisanzwe babigira abastantere bakoranye na conseil wa gouverneur murakoze
Vianney mwatubwiye ibintu mwashimye muri gikoraniro mbega hari ibintu muri gikoraniro mubona ko bikwiye guhinyanyurwa eka bifite nk'utunenge
bo ubisanzwe muri iryo koraniro nkuko twaye twavuye tubisavye twarasavye kubera ko cyane cyane iryo koraniro riba rimwe mu mwaka ariko turiko turaraba kahise ku Burundi tukubinde kare kubatse tukaraba imico n'imigenzo ihari ubuye ugaruka gwishi ntiruzi ibya kahise kandi rubona neza ibiriko biraba mu gihugu rero naye ko ndibaza yuko boza barakoranya ayo makoraniro bakayakoraniriza mu ntara hagatumirwa benshi bashoboka kubera igihugu cyose kigiye gahurira hamwe tusanga mu ikomine hagiye bake bake rero ugacusanga ariko hagiye bikora makoraniro yatunganijwe mu ku ntara ugacusanga hitabye abagene benshi bashoboka naye hadi yo jeje kwane nari shimwe kwese
Eh murakoze tubibutse ico timwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya America twafise undi bunywa ni radio ijwi rya America Ruhinda muri weneza
Yero weneza
Izina ni Ruhinda
Ni do Rwinda
Ni Rwinda
Eh ndi mu cyo acigare mu gihugu cy'u Rwanda
Yego me duga kwijambo ikibazo cy'imbiro
Mbere na mbere nabanza nkabasuza kandi nkabashimira ko mikaze mu kiganiro.
Murakoze.
Ndiye ko kurubyiruko rugomba kwiteza imbere. Ako buriya nanone biba byiza iyo rukoreye hamwe mwata ikiganiro cyiza cy'ukuntu abantu iyo bakoreye hamwe bagira ikintu bageraho.
Yego.
Noneho. Ikindi ni ukubashimira kwa mwadufashije kuzanira abo batumirwa. Hari nk'ukuntu umuntu aba afite ukuntu yakora ikintu kikamuteza imbere ariko nanone siyumva uburyo ki yabikoramo noneho rero batumirwa bacu bakaba badusobanuriye ukuntu umuntu yagenda agera ku ntego ze Akini nabaza nabashimira murakoze cyane.
Murakoze cyane rwose kuba muhamagaye kugira ngo mushime mushenahe Eric Seyumba imigambi muri ko murashikiriza imigambi urwaruka aho ruri hose rushima murasakama motera urwaruka muri rusange mu kwana n'urwaruka ruva mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika harakama motera urwaruka kubyerekeye izo nyingisho zose ziko zigategwa.
Atamo noteruko aruka nuko bwo kuyunga n'abaserukiraje ko mu bihugu batanzwe barimo abarimo mu Burundi nabo bakiyunga n'abasanzwe bari mu ntara z'u Burundi kugira ngo bashobore gukorera hamwe kubera ko twese basanga inyigisho zitandukanye kandi nyinshi kugira ngo urwaruka rushobore kuva aho ruri rushobore kugorora maze kutwegera niho bashobora kubona akamaro kenshi cyane n'uwari mu Rwanda turakorerayo ntiyabakeneye kumenya araza kubaha inimero zanyu hanyuma ndamuha inimero z'uyoboye u Rwanda kugira ngo bashobore gukorana nabo nabo niho bari bari Kigali kugira ngo dushobore kugira ingufu kuko yari tuzi ati urwaruka rukoreye hamwe niho tugira ingufu nibyo turiko turashyira hamwe urwaruka kugira ngo ijwi ryacu ryumvikane turiko turashyira hamwe urwaruka kugira ngo ibikorwa by'iterambere dukora dushobore kubisangira ufite icyumviro ashobore kubisangira na mugenzi we n'ubundi rero nasize icyo ashobora guterera kugira ngo Burundi Afurika na nyine bogorore nawe nyine ashobore kwiteza imbere ashobora kutwegera kugira ngo dushobore kumuha oriyantasi
iyo nimero mu ise mukanya canke murayimuha mu kanya kari imbere
inimero zanje nda
inimero y'i Kigali
yego anibaza ko ari guteranya amajana 257 ni 64
waruvuze inimero uwo muha i Kigali userukira ishyirahamwe ryanyu ya Jap i Kigali
Ego nanyene amwe nabaza ko yakiri ku murongo ndashobora kugira ndashobora kuyitanga ku iradi
mukanya kari mbere ni wa mutazifise ariko ikibazo nabaza mwebwe Eric Sengimana nuko mukorana n'urwaruka rwo muri Afrika turetse kuba mu terakamo urundi rwaruka rwo mu Burundi rutari mu Burundi muri iki gihe hari umugambi mushire imbere mu fise kugira ngo mushike n'ubwo gwaruka aho ruri kenshi na kenshi atari mu makambi y'impunzi na handi mushaka gukoresha ama telefone nko mu bihugu byo hanze ariko cyane cyane abari mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi murasa umugambi wo kubashikira mukabashira hamwe muri iyo cyira hamwe njyanyu aja pa fukenda
ego murakoze cyane mu mugambi turawufite kandi n'icyo twiyemeje gushyira hamwe urwaruka kubera ko turatahura ko urwaruka rusanzwe rufite navuga rusanzwe rufite ibyiyumviro kandi bishobora guteza imbere Afurika. Ntitwifuza ko hariho umujeneri umwe yasigara kugira ngo dushobore kumusiga inyuma ko turafite na ajate diaspora no kuvuga si mu Burundi gusa no mu bindi bihugu bindi bitari Afurika mugabo bisanzwe birimo Abanyafurika ubu turiko turatangura gukorerayo kugira ngo nago urwaruka rusanzwe ruri muri ibyo bihugu rushobore kwiyunga natwe rushobore kugira ishusho ruterereye kugira ngo bake ibihugu byacu. Hanyuma ndashobora kugira ko ntanga anime
yego z'i Kigali
Kigali na ni guteranya ya 250 amajana 25 amajana 536 amajana 21
murakoze Eric tugarutse kuri mwe Vianney ikintu mwibaza ko ugaruka go mu ntara ya mwaro rukene cyane gose kugira ngo ugo rwaruka rube akarorero kundi rwaruka eka mu vyerekeye ubumwe hagati y'ugo rwaruka abigeme abafasoni abigeme eka imisore kugira haje eka rugire umutima w'ubumwe nikihe eka no kugira ngo rwaruka nyene rwiteze imbere mu vyerekeye ubutunzi eka no mugukunda igihugu ikintu muyibaza ko rwaruka rukeneye muri kigihe nike
cyane ubisanzwe ikintu cya mbere urwaruka rutegereza kumenya rubanza guzirikana ubwa mbere rugakunda igihugu umaze gukunda igihugu ni kuvuga iki ibintu byose nirwo rufunguruzo navuga rw'iterambere kuko ntuzoshobora kwiteza imbere udakunda igihugu rero mumaze gukunda igihugu izo nyigisho zabonetse mukaja hamwe niho mushobora kwiteza imbere kuko muri ko murako kuko baravuga bati ubugirigiri bugira babiri cyo gituma hategerezwa kuba urwaruka rukaje hamwe ukiyunga niho ingufu ziba nyinshi n'igikorwa mwateguye gukora kirakoreka kubera ko mwamuri benshi igikorwa kandi kirashoboka nicyo gituma rero urwaruka rw'umuntara ya mwaro icya mbere n'urutera kamo nuko bwa mbere twanze tukaje hamwe tukiyumva namwe tutaravye ngo uyu ngo nuyungwa mu mugambi kanaka ngo ntibisange ubwoko ibyo byose tubyigije inyuma tubanze tumenye neza yuko turugwaruka rw'intara ya mwaro bwa mbere turugwaruka mu Burundi kandi nitwegwe kazoza kejo tutagiye hamwe ngo twubake igihugu cyacu nta muzungu nta munyamahanga azoza kitwubakira icyo gituma rero dutegereza twebwe kumva yuko bwa mbere tubategereza kujya hamwe kugira ngo dushobore kwiteza imbere naye handi hoho umwe wese agiye hirya undi akagenda hirya nta na kimwe tuzofa dushitseko ariko turi hamwe twese tukiyumva namwo tukumva yuko igihugu ari cyacu ibikorwa byose bizuba turiko turakora bizugira ingufu kubera tuzododora hose bazotwakira kuko bazabona yuko turi hamwe kandi dufise umugambi wo gutera imbere. Murakoze
Eric Nsimana. Ikintu cyokorwa cyane cyane inyigisho zotangwa kugwaruka kugira ngo ruvabanure na n'umutima w'ukwankana ruvabanure n'indyane cyane cyane z'amoko cyanke intara ikintu cyokorwa kugira ngo urwaruka gumve ko Burundi eka urwaruka rikazoza ku Burundi rutezwa kuba gukora kugira ngo nirucanemwo ikintu cyokorwa n'ikihe inyigisho zatangwa n'izi
ego inyigisho zotangwa ubwa mbere nuko utunga nsubiye inyuma gato nuko inyigisho zisanzwe ziriko ziratangwa rimwe mu mwaka nuko abaguverineri baburamatari b'intara borari nyine babitunganya nk'uko bagiye barabisaba kugira ngo baze barazironka kenshi mu ntara muri kiriya gisata cyabo cya sosiyete rero kinkino n'imico kama hanyuma inyigisho bashyira imbere kugira ngo urwaruka rushobore kuvavanura n'ingorane z'ubaho cyangwa se ibyababaye ko kuva kera icya mbere bobandanya bigisha kahise ko Burundi twaza tukamenya Burundi bwavuye niyo twifuza kuja hanyuma n'inyigisho zijyanye no gutatura amatati hamwe n'inyigisho zo kwiteza imbere gutatura amatati bidaciye mu ngimba byofasha hamwe n'inyigisho zijyanye no n'imvugo
y'abata
communication no violence.
Ndabashimire cyane rwose ku kanya mwagize mu kuza mu kiganiro, turabashimira nawe mushya ntahereza ni ku kanya namwe mwateguye ngo muze mu kiganiro. Ndi kuri yo ndabashimiye katurashimiye na Jadot Akimana, naho telefone yagoranye tukatushimiye na Jacques nawe nyine yagize uruhara muri iryo koraniro ariko kubera telefone atashoboye kugira uruhara mu kiganiro. Turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyo gwaruka cyo munsi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Afrique.